Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri micro muri kumwe na Jody Diane nyina hazwe ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Turahera mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'igihugu. Ni mu gihe bari mu myiyerekano yamiriza umutekano muke urangwa muri ako karere. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi hagati mu makambi y'abasirikare atari make bituma haba ubwoba ko hoba hariko haba kudeta. Umenshi makuru yashoboye gucengetera no kumenya neza neza ivyabaye yavuze ko abasirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye bo guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ivyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro by'iperereza hamwe n'ibiro bikuru by'intwara miheto bitwagwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimwo no kudahindagura buri gihe imigwi ija ku rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru yavugwa mu yandi makungu, abantu barugwa mu bihumbi barakoze imyerekano hano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika ndetse no mu bindi bisagara ejo ku munsi w'Imana. Bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no gutegwa incanco za COVID-19. COVID-19 imaze kwica abantu barenga ibihumbi 860 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarenga imiliyoni 5.5 ku isi nzima mu myaka ibiri iki kiza kimaze giteye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere, sentare ntahinyuzwa ya Leta Zunze za Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa canke kwa bapimwa buri ndwi mu gihe banse gutegwa incanco za COVID-19. Leta Zunze za Amerika yarasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri icyo gihugu kuko Burusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera ihanura Abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwinjiye muri Ukraine. Uburusiya ufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine, ibiduga bya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho binini binini bya muzinga hamwe na misile kuri urwo rubibe. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire aragabisha ko Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uyo muryango.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'inkino, Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'18 gishira icya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu ihiganwa ririko rihuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru muri Kameruni. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yahariwe urukino yarangiye iyi migwi inganya kimwe kuri kimwe. Byabaye ngombwa ko binjira mu gutera za penalty, aho Burkina Faso yatahukanye intsinzi ku bitsindo indwi kuri bitandatu. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia kugitsindo kimwe kubusa bwa Nigeria. Kuri wa mbere Guinea ihura na Gambia, nayo Kamerune yakiriye izo nkino itane mu mitwe n'amazinga ya Komor. Iki gice cy'umunane gishira icya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekanye imigwi umunani izoja mu cya kane gishira icya nyuma.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Ayo nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure biri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri commune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero abanyeshure biba ngombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye, babikora none kubera iki?
Aha dukuri impuzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku muntu atako gatandukanye.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bo kwishure ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Muyagezeho muri make mu gisata cya sport mu Rwanda, ekipi ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urunanirwaraye rutahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu Idonido. Ni mu Kanyisasi. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva umwaka w'ishure 2021 ushira 2022, nta ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri commune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshure biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mwishame Regi des Eaux ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bavuga ko ico kibazo bakizi ari ku mutsi wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300. Naho harimo abana bangana uko, nta nima ry'amazi iboneka mu mabombo yubaswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 ugitangura. Mane Rambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and May ryo Kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo cy'amazi, ni kuvuga caba ingorane ya mbere isuku rirabarike catuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya Kwankana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tize twari tubitangura saa 9 ariko ubu twaciye turushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera.
Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babaza gukura uduhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa nabo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga
ahadukura impunzi kubera yubweyo harakanuko keshi uzanyereka ku mwata ko gatandukanye ni byiza ko kuri impunzi kubera sanga bigoye nyene igiye mu bandi nakaho dereka vuye nyene mo
tageze nyigihe cyo kumesa uduhuzo umuntu aso uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera matuka heza tukaza tukamesa kwa duhuzo mu cyo gusanzwe abanyagihugu bo mikati ari benshi usanga uri kwakoresha amazi yo mu munga nayo ntabari meza cyane ni ngaheze ngo kere neza
byo shiko gasanga kujya ku ntu abantu babari benshi kugirana ko abantu gasanga ushobora kuvoma amazi gusanga yashobora gucafura gasanga ateye ingwara
nima Adel akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita Sawifi cigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atubabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ibisanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bariko baribwa baca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda
cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turi yaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Régie des eaux ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu seruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye uwo mutegetsi muri Régie des eaux abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko
Désiré Hatungimana urakoze turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera zano makuru tukiri kuyavugwa ku Burundi président Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamwo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe yayivugiye masengesho y'iminsi itatu umugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega ibindi ku ino nkuru tubibaza umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanye babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro byazo umukuru wa sentare ntahinyuzwa umuhuza w'abarundi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi icegera cha president hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa cy'Imana atakuboko ko umwana w'umuntu kurimwo kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
nta namwe byakabonetse aha aro abantu bakoresha ibigwanisho bahora bakagwa na mundi bafite ibigwanisho nyene bakagira ikambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu umwe akemera akaryama uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira n'ivy'Imana sahiwa
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike
abarundi abenegihugu bakenye byinshi barafise ubukene indongozi rero mubabera amaso akarenganya tugahe tukavavanure nako tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu abagira politiki bagire politiki umwe wese ukaranga mutima kiwe nta politiki nimwe ibaho utagira ubuntu utubaha mugenzi wawe utamubungabunga mu buzima bwe iyo si politiki
na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu gya president Ndayishimiye basanzwe babagenzi Mungu kaya misa yuguru iki gikorane kizosozerwa kwa kwa gatandatu w'indwi yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu w'abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga
ni mutubunga bunge twese iyo tuva tukagera kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu ibyo n'ukurinda bibasaba nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kibona umutima w'umwe niho muzotahiwanye umwungutse mugiye kudukorera ata biturire muri nze kutwaka ata gukumira banaka mu kugerageza gusangira ibanza by'akazi na bose naho ko bagake umugambo umwe uzananyigitsure wa muti burundi mu manga
imbere yo kuja kugurura kino gikorane president yishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
none kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi yabande y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongoza muzozi bana zose ziza n'amacakubiri mu bana ziyitirira ubwoko muze muce mumbwi nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isurira kuri indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafashe ntazo tunesha
mu Burundi kuvanya kwigendera president Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero na yandi y'abakurwego rw'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri mu territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babitabarwanyi inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe
aba baturage b'abarundi barengijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basuye u Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure abandi redi tabara mugihe abandi nabo bitwa bagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe watwigwana ubwizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'Imana byemfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze ubujya subiri wabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwambugwa amafaranga yakoreye
iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri gira gatatu n'iyakabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri mu Burundi zani cyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara banyu bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufungwa mugasha ngo bamwe bariko bavuga ati turimbonera kure tuvuye kugwana
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo
ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingera ariko hagera gutaha kibazo kikabizira badushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndajya kweneza umwana nabuze kunta kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine nuko nyine ibyo nti
kubera ubujye aba barundi bakorera mu Minembwe bahotegwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhotegwa sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe
nka jewe igituma inzani ndege mvuye mu mwambi ya Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumva z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi badushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turaba dushigikiye gumino dushigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turaba FNL tugiye gufasha mamayimaye urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo
aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari cyo basaba userukira u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
turasaba ambasadere arikisha asabacu yuko yo tuvugira akaza dukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese abarundi
ntwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Fizi kuri iki kibazo cy'abo barundi bahotegwa ntibyadukundira si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahotegwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita bagwanyi Veda Singabo kubgaragizwe ijya Amerika minembwe mutarakivuye epfo.
Amakuru yacu muri kano gatondo tuyabandanirize mu gitsata cha sport duhereye mu Rwanda, aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa championnat y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya nino nkuru yaduteguriye.
Mupira maguru championnat y'icyo cy'ambere irakomeje. Guhereje undi kwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa 14 ari na banziriza uwanyuma y'icyo kibanza fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi bera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 6 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Espoir FC ibitego 2-1. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota 3 bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rwo hatana igikombe cya championnat. Twagiye
twiteguye cyane tuvuga tuti aya manota 3 tuzaba tuyashaka cyane kuko imbere yuko mfite cya mbere twabuze ama occasions twayarata, ariko twagiye guhindura mu gice cya kabiri tuba opportuniste cyane. Occasion twazironse turazitsinda, tugombora igitego tubona dutsinda n'ikindi kikiva mu mata. Objectif y'igikombe ni kubandanya duhangana, nibaza yuko ekipe ziri imbere yacu atamanota benshi dusumbya, nubwo bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora gutsitara nayo, natwe tukaza turavansa kugira dushobore kuguma duhatana, kuko urabona ko shampiyonat ikiri kure. Turasaba
kuri saa 10 nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje AS Kigali na APR FC. Aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 8, ikipe ya Marine FC yagaraguje agati ikipe ya Rayon Sports itsinda ibitego 3 ku busa. Nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje Gasogi United na Etincelles FC, waje kurangira Etincelles FC itsinze Gasogi United ibitego 2 ku busa. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Musanze FC ibitego 3 kuri 2. Imikino itatu isigaye y'umunsi wa 14 wa championnat iteganyijwe umunsi kwa mbere. Kuri stade Muganda i Rubavu, ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC. Ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice. Nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa 9. Kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa championnat, ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28. AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28. Mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23. Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23. Ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20. Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18. Ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17. Ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16. Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ari ya 10. Ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15, nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11. Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11. Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ari ya 14. Ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10, naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda na bamwe bahoze ari abaterankunga baryo. Ikinyamakuru Impamba akadomo com cyandika ko ishyirahamwe Ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games. Umuyobozi w'ishyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru Impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye. Uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda. Uru ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu, ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka. Uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkoramutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka w'2022 ritangire. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihuru nanye ari wo waraye utahukanye igikombe mu ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95-73. Kabaye n'akaryo ko gushimira umukinnyi Hakizimana Elvis Batazira Gafyisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akinura mu rwihuru nanye. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Ugurukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dynamo imigwi ikomeye mu Burundi rwatanguye urunani rusumbya mwe bigaragara mu gwa Dynamo. iyo migwi yagiye kuruhuka runani rufise amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye 45 tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 95 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabwo urukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo nokwitegurira ihiganwa ry'u Burundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Tugitangura byatugoye kugena twinjira muri match ama hano twatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bace babira gato mugabo nibanza ko mu minsi izazokosora abakinyi baze bagire bari determine kugira tsinda ba match.
Mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere Alexis Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu vyatunganijwe n'ishirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira abagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha isambere uburongozi dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga ngiterambere rya ekipe yacu. Ama kandi tubikesha staff technique iri elargi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Ama kandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinyi ama kandi n'abarorezi badushigikiye bari hafi kumva basunika umukinyi kugira ngo akore ibirenze ivyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije. Eme Bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi nserukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko ivo ubunye iri hejuru ama ekipe ayose arakomeye. Murabona nk'urukino rero karaba uno munsi rwa Dinamo n'urunani murabona ko urunani bafise abakinyi benshi bafise bando tushe ikomeye abakinyi bashasha barose abamuhanga urabona ko bafise nivo imeze neza. Murazi urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye bo n'ikivandimwe Kemwe na Remesha aho Remesha yashoboye gutsinda Kemwe. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokitima y'abakinyi batari bake turi bagakwiriye igizo ryoshe cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino inyuma y'imyaka 20 akenera urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi atandatu. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi igiri ya 19. Umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1. Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo 1-2. Umugwi wa Lecroco wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2. Aigle Noir itsinda Musongati igitsindo 1-0. Nayo umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40 ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifite amanota 38. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteza amatwi aniho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Subito chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Subito chachu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye Subito chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye Subito chachu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo.